Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Nshuti bavandimwe mwiriwe neza, murumva radio Ijwi rya Amerika vyi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Tujya mu ibarabara nta kundi, naho leta yamiriza aho ntibaje guseka, tuzogenda shake tujya mu gasho abaragura agashahuko.
Uwo mwumvise mu kanya numwe mu bantu bakuwe muri site ya Carama muri komine Mutimbuzi mu gisagara cya Bujumbura, ariko bakaba badashaka gusubira mu ntara bavuka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho mu kanya ku buryo burambuye muri aya makuru yibanda ku Burundi. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imwe mu miryango 188 iherutse kwirukanwa muri site ya Carama mu gisagara cya Bujumbura ivuga ko idatekereza gusubira mu ntara yaje iturukamo ku mpamvu zitandukanye. Zimwe muri izo mpamvu ni ukumenyera ubuzima bwo kubeshwaho n'imyuga idashobora gukorerwa mu ntara zo hagati mu gihugu, nk'uko babiganiriye n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Inyuma yaho ubushikiranganji bwo gushigikirana n'agateka kazi na muntu bwirukaniye abanyagihugu bo muri site Carama, bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko babayeho ubuzima bugoye kuruta ubwo bari babayemwo. Ahani mu gihe bavuga ko batakigira uburaro, abandi bakavuga ko batakaje udukogwa two kurima imboga bari basanzwe bakorera muri ico kibanza birukanywemo. Abitwa ko bagize amahigwe babaye mu mazu akiri kwa rubakwa batijwe. Bamwe mu batwashoboye gushikira twasanze kugacimbira gahahe muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura babana ari imiryango 9 mu nzu y'ivyumba bibiri ishasha amabuye hasi ntigira umuryango canke idirisha bigaragara ko ikibandanya kubakwa. Nduwimana Janine umwe mu baba muri iyo nzu avuga ko abahora babafashisha ibifungurwa batakibatora. Abandanya avuga ko n'abana bataciga neza kubera inzara.
Kubera kubw'inzara ko turi hajya muri site twarirondera mu mugira neza akaza katukubitirako katuzana nk'agaciro duharage, ubu baraza bakaduhiga bakatubura. Naye nk'abandanya ndondera njo mwitasha, ariko unyi baje kwigavya nk'ukubera babashonje none banyakubaho kugateka kazi na muntu guteka k'abana umva kazi z'akabo kari hehe kari mu barabara
nyeneyo niyaza kubakura muri iyo nzu muzaca mija
tuzaca mu barabara nta kundi, naho leta yamiriza aho ntibaje guseka tuzogena shake tujya mu gasho abaragura agashahuko.
Aba banyagihugu birukanye muri site Carama bavuga ko bakuze baba mu masite, batubwira ko bahoze baba muri site yo kumase muri quartier industriel iri muri zone Ngagara. Bamwe bavuga ko bahavukiye, abandi ko bahamaze imyaka myinshi. Igihe bamaze muri iyo site bavuga ko bahigiye imyuga itari mike, bamwe n'abarovyi abandi n'abafundi b'amamodokari. Ndikumana Ismaili atubwira ko atoshobora gusubira mu ntara ya Muyinga abavyeyi biwe bavukamwo, kuko umwuga wiwe wo gukora imiduga ari na umutunze atoronka ubandaniriza.
Haruguru ntivyokunda konja kukorerayo kuko umugayo wanje je ndi mu mekanisi ndakora imiduga. Murako kazi kanje nkabona yuko dufate mfise nk'ahantu nicaye nkatuje, nkabona ko muri kazoza kanje shobora kuronka na gapremi nkakora ubushoferi muri make umuryango wanje kumburuka rushiriza kubaho. Kazoza kanje no kuvuga ko ndakabona ahi Bujumbura kuko niho nakuriye muri make dayeri nkubu unya nta muntu ashobora kumbwira ngo ngiye ruguru ko sino hashobora muri
Ariko rero hari nabifuje gusubira kurondera aho abavyeyi babo bavuka mu mitumba, ahana leta ikaba yari yabishizemo uruhara igihe birukanwa muri site Carama mu kubasubiza mu makomine yanditse ku makarata ndangamuntu yabo. Ariko bamwe baciye bagaruka mu gisagara cha Bujumbura kuko batabonetse ko banditse mu bitabo by'amavuko byo mu ikomine. Mukeshimana Jacqueline ari mu bagarutse atubwira uko byamugendeye.
Tumaze kuduga turashika igitega mu komine, barandondeye mu komine barambura, baranjanye baranzungurukana aho ngo twavukiye barahabuze kubera jewe nari naje mu ntambara. Mwiyo nambara mu 93 papa bari baramwishe mama nawe yari umukamakare ubunaho sinzi nawe yagerereye niho rero baciye bavuga bati ko tubuzi wanyu twari batatu ababonekanye mu iyo komine yacu bari batatu batabonosi wabo batatu baraharose abandi batatu ntibaharonza cyavuga bati tubapakiza imodoka twongere tubasubize iyo mwavuye bace bongera baradupakiza imodoka barongera batugarukana n'ibujumbura baduterengaho mu barabara baravuga ati nimugende murondere kumwe mwahora mubayeho nyene
aba banyagihugu bavuga ko ukwisunga karanga muntu kugira umuntu asubizwe mu ntara ya Javamwo ko ari mu kwihenda nta kiruta imana Izayi umwe muri aba banyagihugu arabisigura
no kuvuga ngo bisunze karanga muntu nayo karanga muntu twasanze byukuri batabitunganije neza bivanye n'ingene karanga muntu ushobora kugatorera aho ushitse hariho hose urashaka kugatoreraho twaciye tubona nabo baduganye ubu bari ni Bujumbura nk'abakuru b'amakomine baragerageza gutangaza bakabwira abakuru b'imitumba kugira ngo barabe ko abo bantu bo bamenya bagasanga ntibabamenye
aba banyagihugu bavuga ko intambara zagiye ziraba mu gihugu arizo zatumye baguma mu buzima bwo mu masite ariko twibutse ko ubushikiranganji bwo gushigikirana n'agateka kazina muntu bwamenyesheje igihe bubirukana muri site Carama haraheze indwi zibiri ko atari munzi kandi ko atari bantaho nikora ariko ko bafise amikoro make mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane mu Burundi abacamanza n'abashikiriza manza n'abakozi bo mu magereza bari mu mahugurwa ku gihano nsimbura gifungo igihano kigizwe n'ibikorwa bifitiye akamaro igihugu umunyamakuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yakurikiranye ayo mahugurwa aganira na mugenzi wanjye Thomas Kamirinde
Fidel
Ndawumva neza Thomas.
Yego, niko iki gihano ubusanzwe giteganijwe mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi.
Ico gihano nkuko abatanze inyigisho babivuga giteganijwe mu gitabo mpanabyaha ikaba cagiye mu gitabo mu 2009 ariko kuva ico gihe nicashowe kuja mu ngiro ko ngo amategeko agiherekeza yaje gusohoka mu 2013 ariko nabwo babanje gutegura intara imwe bayifata nk'akarorero iyo nayo yabaye ingozi kugira ngo barabe n'ivyashobora kuba ko vyoshoboka bace babimenyesha mu ntara zose kugira ngo bigende mu ngiro ubu rero nivyo biriko birakogwa mu ntara zitandukanye kugira ngo ico gihano gisimbura gufungwa kikomeze kija mu ngiro
Nimba rero hari amahugurwa arimo akora ubu ngubu se Fide ibyo ntibyaba bivuze yuko baba bacamanza bamwe na bamwe baba bashikiriza amanza bamwe na bamwe ndetse n'aba bakozi bo mu bohero batari bakizi
benshi mu bitavye izo nyigisho harimo n'abashikiriza amanza ubwabo bavuze yuko ico gihano kitari kizwi nubwo cari gitegenijwe n'amategeko bagasaba rero yuko cotangura ikaja mu ngiro ikanavyo baravyemeza yuko ubu babonye inyigisho zotuma bagishira mu ngiro ariko kandi bakavuga n'amakenga yuko amategeko akurikirana abo bantu bazoba bariko barakora bene ico gifungo mu gihe batokura ibikorwa batumwe ingene vyogenda ariko aho naho baremeshejwe bakavuga yuko mushikiriza amanza asuburenganzira w'uca afatwa atari karakora ico gihano akamusubiza muri gereza nkuko byari bisanzwe bikogwa
gihabwa se bande bene iki gihano gihabwa bahe banyororo bari mu ruhe rwego
abahabwa ico gihano na banyororo bakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5 kandi bagirizwa ivyaha apa bimwe bavuga ivyaha bitari vyagahomera bunwa ivyaha bito bito
Fidel d'Antoine Nsabimana na Thomas Kamirindi ndabashimiye ubu noneho ni radio ijwi rya Amerika igiye kubagezaho ikiganiro muri kirukuri
Uheruka muri kirukuri
umviriza rero sivyo cyo nduranyo
yego ndahumva
kwanse kuvugwa gutumye aba nibitahire bategura urubanza kwa hama na urahagaritswe
urakoze
nyakuba
urakoze nyakuba
yego urahagaritswe unye ni cyunjira gasho
urakoze nyakuba
murika muri kirukuri
yo imanishye
eme una maki kuri ubugwa marumarenze
Sha, nagakuru keza brem.
Eh.
Alice nakubwiye.
Papa.
Habaye iki?
Papa ngo tukubwire inkuru nziza papa.
Ibaze papa Alice.
Kandi tukuri fan.
Habaye iki?
Wa muhungu. Umwe ari yabeshe bamariza.
Eh.
Oya fashwe.
Eh papa nivyo.
Sha.
Fashwe.
Fashwe.
Am fashwe.
Fashwe.
Zahavuye bigenda gute?
Nubundi ntibirahera none nkubuga mana yanje tuzoronka iyindi sare
sare izoboneka izoboneka ego
none ko ari wavuze ngo ujyanye ne sare ngo numugenzi wawe utwogenda tukamusigurira ku Paris ngorane ngira yo yiduha tumusigurira ibyabaye ngira yo yiduha sha jembere umunsi mvuye ku kazi ujya mpatro ndaza guca kumuraba Oya vrema, rekanje kumuraba.
Oya, nibikenewe. Rekanje kuja kumuraba vrema. Ndagiye ku bya sare bindekere. Kandi ndaze ko ntazoyibura.
Ha? Aha kushize ku ibyo birato byawe byibotine nka babagoronome.
Rekanje ndumugoronome buhoro buhoro.
Ndabona kuzindutse mu mirimo.
Ngiye kwa bya bitoke tutariki inzoga tuzotwara gutwikura amariza mpa wa mupaga ngaho
hakira uraraba no mubisahira ibyo bavyeze tuzobishire mu nkangara
mbesha ni imvuri guko yishakiye sinzi ko hari ico mpava ndahano
emwe ntubura ahubwo uraraba ukoti modoka tuzogenda mu nyabune
Adi wuko timodoka.
None kuzi vyo gutwikura kurura vyo se vizo vino gamurishu.
None nawa nora tukikura mwagende ni modoka.
Mutwe none.
Tuzorondi ya baka rani wa vikore. Ushika kuri parking. Hama tuipaki zivisa anzu.
Oya murisho na uya chuba wisu uzuguzi.
Ati kuisu uzuguzi.
Umu profesora muzima.
Wigi koko.
Nukuri kose. Ya shizeko ni karuvati.
Tuya jeura ajisha.
Uchugendu ragunda na nava nyarutoki wano kivjui. Oya.
None kwa tayu anje ndagura.
Una duhe.
Tuwa haya vandi.
Eka ni mungile nga vandi nanji.
Ego. Amahoro zive.
Amahoro ne.
Amahoro.
Amahoro muta.
Amahoro chani, mara muta.
Misi mnyishi zive.
Yemwe gaye.
Yega yemwe wakurai.
Yemwe. Eka nungile ngona hora kuli. Ahanye ne.
Ye.
Eko nukuli.
Mucho muza nilagatebe.
Ego.
Mwemu na teri nguru jenda gii.
Oya. Oya sini ichara. Oya na jendi huta. Ego nukuli. Nariinja kukuba zikintu kimwe mulishu.
Chiyo,
ngaho nitereri nkuru ndivagira
ko nashize kwa tarizi yowe.
Irukangu sangitse.
Reka ndabe nenyegeze ndaje.
Ego.
Utiki rero gazibera.
Muta.
Sa?
Ahanyene murakenye mushora umwana ku maconiro no kuri kwimana.
None ngivyo navyo nibiki.
Mwubahuke gantuze. Mureke umwana aje kurungurwa muri bajya bagesera babarengero.
Mwena wana wali kundani yetu watandu kaji.
Oya nukuri kuimana. Yemi, aho njene kuri kaji aga hii mbili kakamuga. Kagenda kara simba guri kila kukuguru kumwe.
Vuga makesha abze ukufashi.
Bigi
abzeachi yukuguru tiyeri. Na wevze ugushikira. Maina data. Wongira warate uru chanchuru kukingira mawe inhamba.
Ila kaba hita na bo njene wala gashira wajia wagesera.
Utiki gazibiri.
Kwa wala gatukwe.
Ye?
Hai manamu ngo, ngomu wake muriru mkobka. Uko nuguha nyumujango, yehe nuguha nyumujango ndaka neno. Mwarabuzu musero, umusero umusero ko, banza umbiri zenda kugiri. Mwarabuzu musero umusero ko, mngiza wigi hagararo, yo mutuwaani.
Umviza yunda kugiri wa mugoreu.
Ego ma.
Mkobka wa achu, adzorongo kwa numusore ikundi. Hama we usanga wiku wabaje, usanga wiku wabaje, wihangani. Kwa nangwane bituteyi?
Ndakugiri, nukuri kuimana baruga, kuinshi kande baruga na.
Toshige, ndakule machaku wili murugo kwa anje.
Ndagiri.
Ile kabuga mundu mundu, wawona gende.
Oya.
Ndagiri,
ye. Munga umenye kukwaru kuiho, nyangi mundu yomushi.
Kabu ndu ya kawimeze kuchu. Kenda, sinze suwe kukuwa nangahu zanyo na ayo manye mga. Murabona.
None ka mwana ubayeho gute
ndakuntu umuta
oya turamamagara papa oke mu police na muhenze kuri muhongo wanje none ubayeho gute ka mwana
nibyoroshe papa nibyo mugasho nyene
ash wihanganesha twa mama wawe turi ko turarondera mu avoka zo kuburanira ubona mu police aketse
Wa mpolisi Nguri ya kia kiza kia
Mwrabo ningine kakumakatu haka zehejuru Ureko kagie Ndashura kufukandi ya lezi
Muta
Sabuge
Ele kanari na tangu yenu kuye ura ngumanyi baki
Banza uvize taboro Be uramaze usambi ishwa
Oya sindashiki ikwa
Umvireza lero muhongo Wakagu hamagara Izi na gyanje ntuzori kishira mukano. Chondo. Uravyumva
niba ambaza uko vyagenze naho
uzokwiyarangira urabe ibyo dendekanya. Ndoro umwana muto. Izi na gyanje kizire kuri kisha mukano.
Mukabo muto
na mutama na.
Izi ngora ni zose ndimwe murabizi ko arimo kwe mwatsinsutse.
Utirinda yazigusutsemo.
Jewe nakoze byo mwantu. None hera bamuhengere rukambye mugomba munyihakana
niwe bavyisutse mu sijewe
none simwe kwa mwanu nyewe unje kubesha muri ta civile
jewe nane gutumye kuvuga ko Mariza ari umugore wawe ndaguhana urupapuro rufyemeza icyari kigoye ni giki
ereka muta
ucuja kujeba jeba uvuga ibyo uvuga ibyo nateguye byose birapfa kubera ubujuju bwawe mise unaguhaye irakunaniye urayumva Ubu rero niwemere bikurikira
ereka ati na Mariza bace bagira usange ko baza bazanye undi rupapuro kwemeza ko Mariza atigeza agira ubukene nje umagomba njingira gute
uwari kuguma wemeze ibyo wavutse cyose ni wabitatse ubu rero buravundira ha mugasho nakazi kawe he
aha nyene murampevye gamuta
nakazi kawe ibyo birakuraba
sawa nanje sinzokwemera guhanirwa ikosa ntakoze
utiki gachondo utiki
kwari uko rero nanje imbere nibambaza
he
nzoca ndabivuga byose bicaho bishaka
eh
nakare naco ncera
hewe wihende nzoca ndababwira ko bafatanywe inkoho bagupfunga wa zero he urahira hirasha
Yamajin,
ya la la.
Nibiki kwa mungu kutasha uze mapufu. Mapufu ni kaya?
Ani wora, wawa puhungu wana wanyo na yosa yukufuku.
Lika wa habo neji.
Lika na hatsukwe. Bakubi.
Beba shuwa kwa nyinande, kwa horu mungu nyama horu.
Umve wa shafu ndena yungu kukwane. Kasino kubgira. Na kuye kuita mufto ni itamosha, unone rawa, yunga habo neji ni wora.
Yagenze gute
urumva ariko ndaza kitse hajya hakujya mu kabande hajya kumwona
yego
bona abantu barashingireye ngire ngo ndegera sanga no muhungu uwo munyabuko ariko aragwana no muhungu wo mu mpunzi
eh
uwo muyage gutera intore kandi ndeganutse
basha
numwe muri bajya bahungu babayoboke babitwi
eh ucuja mubanguranya rero
basha cyangwa kwa hagati banguranya umateye ingumu
yego
eh yahushumwe igafata jewe
yo
erega
uhaboneye wa muhungu
kara nabone sayo kuvugwa
none abandi ko batagufasha kubanguranya cyakinze
ngo bafasha kubanguranya ucange bamwe baguma bakoketse ukamengo n'umupira bariko bararorera sha ntumwe kara
Kandi byo byose
ni ya majambo bitwa gizimisa teri impunzi
yebaye
kwa muhungu
yego
umuriro bitwa ari karadome kamwe kambi ateranye impunzi n'abanyabugo
basha
tutawusutse mu mabisiga wa muhungu we hakiri kare n'ukuri kose ibintu bitagiye kuyangara basha tubone heda kurahiye
none gashaho ngajewe na wowe ubona dushobye gukora iki
ko dushobye gukora iki kwino kumuhagurukira tumwanyire kwabandanya kumura abantu
mama shahu
ni wibaze ngo biroroshe
kubera iki bitoroshe
ubuhonye namwikambi abantu benshi bitwira amatsi kubaca katete
gute
n'ukuri kose
erega wa mpungu yabafatiye aho bagwaye
n'ukuri kubera ubwo babumaze iminsi bitwaje kabahenda bacava kumukurikira batabanje no kwiyumvira
n'ukuri
ariko bafundi ndakubwire uko biri kose
Nyasha,
nukura bicho dukora igicuka kibi kigahagarara na yahandi ho aba bahungu baramarana mwishwanje
erega ingorane we ntuyumva none gashako aha mu mpunzi abantu nka bose basigaye bumvira bitwe twe nawe turi babiri ubona twohindura iki
kuhigira
sinzi
funde apale vito guhigimanga umbwire hakiri kare yabimenye ko turi kumwe muri runa rugamba
cyane ko tutari kumwe
Ya, nuga sera. Wa serve. Serve, wa beti. Konga ni chupasha.
Ya.
Uyu munsi nuwachi ushe. Uyu munsi nuwachi vrema. On doit célébrer pas qu'à last. Ya, ichimana ifatanije.
Narushora kugitandukanya.
Nous allons nous marier.
Salut, moi, ça
Jemora tuko profita kanya tukabanga kwibukanije
Asha pare ndabwirwa usereye usereye burasubiri
Yeseriye
Nivyo pare ivyo buze nivyo frere
Yego Nakanyele buge hari hasigaye kigahemwe
Cha hewe cyinshi twari twabikuye mu nzira kabisa Hari hasigaye juste tu detail two misengero na programme rero y'urubanza gose Ibi bintu bizogenda birakurikirana moja kwa moja
Yego
Muzokwihende basha mwibagira alliance
Be ahubwo nyine ahubwo nyine burya alliance barambika kubafu cyangwa kuje Bambira abasha yagufyina
Oya cyakwe kuzuko kwambika kwa alliance
Eka sare Eh ndavyibutse ndavyibutse Nikukujyo 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 po
Jo kukujyo nyine ga
yewe Eh none
Mwenye ukijyo mutipe mwenye yarafise mariage Umujamara papa vyadad hageze kwambika ni mitari hebe tujya tubonagiye kwikubita mu kuryo neza rero umudada arabura urugiye
Ya, 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 ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya,
ya, ya, ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
Je suis là.
Nuni nkivyo bigarukanye kubera iki?
Cyati. Yabari wa mutu. Yari kwemera gupfungwa nta mutu.
Irige naho nyene byugariye. Naho nyene byugariye vrema. Cyati. Reka twimbere mu bantu batari banezerewe mariage yacu. Yego vrema. Muri abo nyene.
Eh, mama cousin.
Yego vrema.
Usanga ari muri twazi kumutwa muri lise.
Oh yeah.
Bari warasanije ibyo yasenera usanga.
Oya vrema. Twa nukuri.
Hari wa uyumviriye none.
Genda mutoye. Sha, ndamutoye vrema. Ndamutoye. Nukuri ntamutoye. Kandi ni wenyene nta wundi.
Ni wenyene.
Unaunga kakabazo kugice mureje gutega matwi. Mugenzi wa Fundeli amwumvishije kubategereza kugira ico bakoze kugira bateshe bitwi kubandanya gumura impunzi. Mbego dusangiye umugwi. Twoshobora kumuvuguruza. Cyane twumushigikira muri byose. Sigura inyishu yawe twandikire rero murongo ikinyishu canke interano zanyu kuri 75 88 950 75 88 950 tubonere no gusaba imbabazi abakunzi ba muri kuri bama badutelefona kuri nimero idushobore kubitaba su kubirengagiza ariko nuko tuba dufatiriwe n'ibindi bikorwa byinshi bitadukundira kuronka kanya ko kubitaba aricyo mwifuza kubaza canke gushikiriza mwo kwandika ubutumwa bugufi tugaheza tukabishura reka rero turangize tubibutsa kwiki cyari gice cy'amajana 478 cy'igikino muri kirukuri murakoze mugira amahoro ayiwanyu na ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Barakoze bagenzi bacu kuri kiganiro muri kirukuri hari nacyo kandi dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri isaha ku buhanga bw'ibyuma hari Rob McLean afatanije na Daniel Brown wadufashije gushyira hamwe no kubagezaho ibi biganiro kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mbashimiye mu izina ry'abagenzi banjye bose kandi bararikira ibiganiro byacu bitaha isamoya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi mukomeze rero mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika